mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese turi kumwe kuri uno munsi wa kabiri. Aho tuganira ahanini mu kiganiro muri isanga ibibazo by'abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo n'ibindi byinshi byerekeye iterambere ryabo. Kuri uno munsi mu kiganiro muri isanga turi niteka ryo kuganira n'abakenyezi batatu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bikorwa barimo mu mpera z'ino ndwi. Ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Muri nondwi irangiye abakenyezi b'abarundikazi baba mu mihingamo itandukanye ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari muri leta ya New York kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yitabiriye inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU igira 76. Icyo gikorwa cyo kwakira Première Dame Madame Angeline Ndayishimiye cyari cyatunganijwe n'umugwi w'abakenyezi batanu. Mu kiganiro muri isanga cy'uno munsi twatumiye batatu bari bagize komite yari ijejwe kuyobora ibikorwa byo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri icyo gisagara cya New York. Reka twakire abatumire bacu uno munsi batubwire uko icyo gikorwa cyagenze na byinshi byari bijyanye n'ubwo rubanza janye iyo nama muri make. Tubanze twakire Dr. Zena Ntiranyiragira, akaba yarayoboye uwo mugwi w'abakenyezi b'abarundikazi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bateguye ubwo rubanza. Dr. Zena Ntiranyiragira, ndabahaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Amahoro Madame Oriane, murakoze cyane.
Turi kumwe kandi na Madame Jean-Françoise Nizikimana yari ajejwe igikorwa cyo gushikiriza ijambo nyamukuru abo bakenyezi bari batekereye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Madame Angeline Ndayishimiye. Madame Nizikimana Jean-Françoise, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Amahoro neza Oriane, murakoze kuba mwaduhaye aka kanya.
Urakoze cyane. Ego turi kumwe kandi na Madame Alphonsine Niyonkuru. Madame Alphonsine Niyonkuru akaba yari mu bari bajejwe kuyobora amasengesho igisabisho cyo muri urwo rubanza kukwakira Madame Angeline Ndayishimiye. Namwe Madame Alphonsine Niyonkuru, ndabahaye ikaze neza.
Urakoze cyane Madame Oriane, mukaba mukoze no kudutumira muri iki kiganiro.
Murakoze mwese bakenyezi mwafashe kano kanya ko kuganira natwe mutubwire byinshi mu byo mwaganiriye n'ukungene urubanza rwagenze muri rusange. Reka mpindukire mpere kuri Dr. Zena Ntiranyibagira. Dr. Zena, ubanza ukatubwira abo muri bo ku batabazi babamenye muri make. Dr. Zena ninde?
Yego, murakoze cyane Madame Oriane kuri kano kanya mwaduhaye. Ewe ni twa Zena Ntiranyibagira, mba muri Eterni Norte, mu mujyi witwa Buffalo, turi hafi ya Canada. Hanyuma nkaba ndahamaze hafi imyaka 2099. Hama mu buzima bwa minsi yose icyo nkora nigisha kuri universite iyo bita Université de New York a Erie, nkaba nigisha Igifaransa. Murakoze cyane.
Ni ukuvuga ko muri mu gisata cy'indero. Murakoze cyane Madame. Hamwe namwe Madame Jean-Françoise Nizigiyimana, mutubwire muri make muri bande tubamenye tuganire tuzimanye.
Murakoze cyane. Jewe mba muri Arizona haheze imyaka ishika 21. Naje nshikira ino kuva mvuye muri Afrika, naje nshikira muri Arizona. Hanyuma mu buzima bwa misi yose nkabanjejwe nkabankorera mu gisata cy'amagara y'abantu, nkakorera mu bitaro bya leta bikuru byo muri iyi ntara ya Arizona. Nkaba ndongoye igisata nashizeho n'uwunkurira, hamwe n'uwunkurira. Twebwe twatanguje igisata cyo kwitwararika amagara y'abakenyezi b'impunzi n'abandi bimukira, ariko turakurikirana mu mabanga tujejwe. nibindi bibazo bijanye namagara y'abantu muri rusangi mu vyerekeye ibi bikogwa by'impunzi nabimukira nkaba nongera nkora ibindi bintu bitandukanye imirimo itandukanye cyane cyane mu byo gukurikirana abanyeshuri bigira umwuga muri kaminuza w'ibyerekeye imibano n'iterambere duhereye ku bantu batishoboye. Murakoze
cyane rwose. Madame Alphonsine Niyonkuru, namwe muherereye he, mwitwa bande? Abatabazi babamenye nubwo mu minsi yahera, mu mezi yahera, mu myaka yahera wigeze kuba umutumire ku ijwi rya Amerika mu biganiro bitandukanye, ariko hari abashobora kuba batabazi. Madame Alphonsine, twibwire muri make muri bande.
Murakoze cyane. Jewe mba muri state ya Minnesota, nkaba ndahamaze imyaka 11. Nkaba mfite ishyirahamwe ryitwa Maranatan, kandi iryo shyirahamwe rikaba ari ryo nkoreramo. Nkakora ibintu by'amakanseringi mu maprizo, mu bubatsi ababirirwa baratata, turirwa turabatatura, mu bana babanywa ibiyagi bamutwe, bahera ishuri, tukababyeyi cyangwa bakabakubita cyangwa bakava kugira basarapiza n'imyaka, abandi nabo bakajya mu maprizo. Ibyo ni byo bikorwa nkora, kandi nkaba ndi umurundikazi nabashije gutangiza igikorwa cyo kwegeranya abarundi, diaspora y'abarundi hano muri Amerika, ishyirahamwe ryitwa BDUSA.
Yego, murakoze cyane rwose. Numva ko muri abakenyezi bava mu mihingamo itandukanye, nk'uko twabivuze mu ntango ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imihingamo itandukanye ya kure na kure cyane, mukaba muva mu bisata bitandukanye. Mpinduke nkahera kuri Dr. Zena, yari yayoboye iki gikorwa cyo kwakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iciyumviro cyo kumwakira, igikorwa cyo kumwakira muri make, ubwo rubanza rwo kumwakira mwaruteguye gute muri make?
Murakoze cyane Madamu Oriane kw'icyo kibazo cyiza cyane. Tumaze kumenya yuko yanicubaye umukuru w'igihugu azoza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukurikirana ijyanama yavuga ibihugu byinshi byo muri ONU, hanyuma tukamenya yuko umutambukanyi w'agahora yamuherekeje, twashyire tuba turaba abakenyezi muri bamwe bamwe baba bamaze kuzoza kwakira undi mukuru w'igihugu, tuba dutangura kwisuganya dushaka ikomite kugira turabe ko natwe twakira umutambukanyi wiwe. Iryo teka twayitewe n'ubuserukizi bw'igihugu cyacu i New York, bwatu hayigobakwe yuko twoja hamwe tukakira umutambukanyi mukuru w'igihugu, kuko bari bazi yuko abakenyezi bo muri Amerika nabo muri diaspora nyine n'ahandi bafite umutima wo kwakirana. Dusha turavuga tuti reka turabe abakenyezi bamaze kwemera ko bazoza, tuje hamwe twitegure turabe uko natwe twokwakira umubyeyi wacu mama mugira neza.
Yego, murakoze cyane. Reka kumbure na bagenzawe batubwire nabo nyine icyari kiri ku mutima, aho wabakura ukabatera kamo yuko iki gikorwa gishigikiwe n'abaserukira ubuserukizi bw'u Burundi mu nama ya ONU. Madame Jeanne Françoise, mwe namwe mwumvise icyo cyumviro canke mubonye yuko bishoboka yuko nacyo nyine cyokorwa kwakira Madame Angeline Ndayishimiye, wavyakiriye gute?
Twavyakiriye neza cyane, twavyakiranye urweze rwinshi, kandi na kare imico y'ikirundi twaretswemo iratubwira iti urugo rwotawa. Twebwe rero nk'abakenyezi kenshi iyo turose umushyitsi ni twebwe tubazwa iby'uwo mushyitsi n'ingene ibyo kumwakira byogenda. Nk'abakenyezi rero twabwirizwa kumva ko muri iryo teka twatewe no mu rukundo dusanganywe nk'abarundi kuko na kare iyo tugiye iwacu mu Burundi nabo batwakira neza batwakiriza yombi natwe twabwirizwa kubereka ko turi abarundi koko turi abarundi kazi ko umuco atawo wagiye tubwirizwa gukorana tugakora icyo dushoboye kugira tubereke yuko urukundo ari ryo ragi twarazwe n'abasokuru
ego murakoze cyane turakoze cyane namwe madame Alphonsine musanzwe muyoboye migwi y'abakenyezi aho Minnesota no mu Burundi icyumviro nk'iki cyo kwakira mutambukanye umukuru w'igihugu cy'u Burundi namwe mwacakiriye mute nk'abagize komite ariko kandi nk'umukenyezi w'umurundi kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
urakoze cyane madame Vian nacakiriye neza cyane kuko jewe kumva ko umukuru w'igihugu azoza tukumva ko yadutumye ko tukibonekete twaciye dutangura kurondera ingene tukatagatike no kwitegura kuza kumviriza ijambo azoba atugemuriye rero bamaze kuturya akara bakatubwira ko umutambukanye wiwe azoba yaje kandi nk'abarundikazi twashobora kumwakira tukaja hamwe ukuri numvise umunezero mwinshi numva ingoga nyinshi no gutangura kurondera abandi bapastoni tugakorera hamwe n'abandi kugira ngo turonke abapastoni benshi cyane buza kumwakira kugira ngo tumwigine tumwereke ko tumukunda kandi ko tubashigikiye binatayeho nibo Imana yashyize hejuru kugira ngo batuyobore twese mu gihugu urumva ari umunezero ntangire kubona twakwakira umubyeyi
murakoze cyane hanyuma Dr. Zena Nyiranyibagira muri mwari mujejwe gutunganya no kwegeranya abakenyezi iki gikorwa cy'urubanza ko kwakira madame Ndayishimiye abantu muri Amerika ko tuzi ko Amerika ari nini cyane mubona bavyakiriye bavyitabiriye mu buryo mwari mwiteze muri rusange urubanza rwose mwateguye mwuvuga ko rwagenze rute
murakoze cyane ohiane kwisho kibazo abantu bacyitabereza cyane kuko wari umunezero abantu bose twashoboye gushikira batubwira bati iryo teka twadutewe n'ingene twari tubunyotewe n'ingene haheze ikintu kinini cyane tutamubona benshi baranezewe cyane barabyita bamuga cyane cyane bazi yuko ubuzima bwo muri Amerika bugoye abantu bafite tuzi abakeneye gusaba amakonje bafise kujyana abana ku ishuri abakenyezi benshi barabyipfuza hariho na benshi mbere bagerageze bakaronka ayo makonje mugabo nk'uko mwabibonye ibirere muri New York byari bimeze nabi benshi baragerageje kuza mbere badutanye intege zabo zahindaguritse bamwe barashobora kuza umunsi ukurikira abandi hariho nabo byanke basubira inyuma muri make abakenyezi babyakiranye urukundo rwinshi kandi babitanze rwose uranze ukuntu twamakiriye muri iyo nama twese twari umunezero ahubwo mbere nshaka nkangura nshimira abakenyezi bose bagerageje ko baza kandi twarahababereye umugabo cyo babwira coco nuko bama byagenze neza urukundo rwari rwinshi muri sare wari umunsi utaraboneka ku bakenyezi benshi
Ama mugiriye ko mukatubwira ibice bikuru byari biranze ubwo rubanza kuko mwakira byari ibi
Ego murakoze cyane ibice bikuru muri ico kiro cyo kumwakira muri ibyo bize kumwakira icya mbere tukimwakira twarasenze twishyize mu mwanya w'Imana kuko azi ko abarundi bafite imbere Imana muri byose kandi iba hatugezeze hanyuma tuje gusenga twaciye tumuha agashimwe ko kumushimira mu bikorwa byinshi akora muri fondasiyo yitwa umugira neza hanyuma ima yaho nawe yaciye afata ijambo adushikiriza impanuro nyinshi zadushyize ku mutima hanyuma mu nyuma yaho turashobora turashimira ubuserukizi bw'u Burundi bwashoboye gushyira hamwe uyu mubonano hanyuma mu nyuma yaco dusozera nyine mu kanyamuneza dutsenga twishanwe n'Imana tunavuga yuko akanya katubanye gato kuko twari tuzi ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu yari afite andi mabanga ajejwe kuko nakabavuga ngo akajya ashinga ahora mu itama kuniko programu ya gains.
Murakoze cyane hama mpindukiye kuri madame Jeanne Françoise Nizigiyimana we yashikirije ijambo nyamukuru kubabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi niwe yashikirije ijambo nyamukuru mwari mwateguye gushikiriza madame Angeline Ndayishimiye madame Jeanne Françoise utubwira muri make ibice bikuru bikuru n'ibintu nyamukuru mwifuje kumushikiriza uwo munsi byari biri mu jambo n'ijambo wamushikirije
murakoze cyane kumpa uyu mwanya wo kugira shikirize ibice bikuru bikuru byo jambo ahanini no vuga ko icambere na mbere twashatse kumukeza kuko twari tumubonye tukaronka nakaryo ko kubikora kuko benshi muri twebwe tuba hanze nitwari twararonse uburyo bwo kuba twamushikiriza amakuru meza n'ibyishimo twakiranye mu gihe bene umukuru w'igihugu cacu bashingwa ayo mabanga akomeye yo kurongora igihugu cacu twashatse rero tumubwire tuti kaze tumubwire tuti muri akarorero keza muri leta mbyeyi leta nkuzi umukuru w'igihugu yashoboye gushiraho kuko kukaba nkako mu bikorwa yari ajejwe nka mama mugira neza bica bitubera akarorero keza twashaka kumubwira yuko mu byo ariko arakora kubera wenyine yashatse kuba akarorero ka mbere kacu mu byo umukuru w'igihugu adusaba ko dushyira mu ngiro twaciye dushaka kumubwira icyese tuti turi inyuma yanyu turashima ibikorwa by'agaciro mukora na cyane cyane kubona yarashyize imbere umukenyezi kubera ingorane zinshi bahura nazo agaca ashyira imbere cyane ibikorwa bijyanye nko gusubiza agateka k'ababyeyi bononekaye kubera indwara zifatira mu kigo mu ndwara zo mu kigo izo ndwara rero ni indwara zibi cyane twebwe bikaba byaradushyitse ku mutima kubona mu bikorwa byiwe ahagarariye muri Bonne Action mama mugira neza ibyo yarabishyize imbere twashatse rero kumubwira yuko nk'abakenyezi nkawe kubera urukundo yerekanye rwo gushaka kwitwararika bantaho nikora n'abandi bakenyezi bahohotewe twaramubwiye tuti ibyo bikorwa bijyanye no gusubiza agateka ababyeyi basinzikaye kubera indwara zo mu kigo sibo bonyine dushatse kuza kwifatanya nawe dushaka no kongeramo n'abandi bose boba bafitemo izindi ndwara zifatiye ku gitsina tugaca rero twifuza yuko mu bindi bikorwa yoba akora byose nk'abakenyezi bava mu mihingo yose kandi n'abandi bose boba bashaka kudufasha kubera tuzi ko muri Amerika zifite incabwenge nyinshi ziba mu mihingo itandukanye kandi zifite ubumenyi bwinshi butandukanye mu bisata bitandukanye twariyumviriye tuti turinze tubatera kamo nabo kumbure budushyigikira tugaheza tugateza imbere igihugu cyacu cyatwibarutse ibyo byari ibintu nyamukuru ariko twaranamubwiye yuko twifuza ko mu byo twokorana mu kubandanya gukorana twoza turanahura mu biganiro byo guhimbaza wa munsi mukuru mbuza makungu w'abakenyezi bose ku isi yo hose wahariwe abakenyezi wamuba mu kwezi kwa gatatu buri mwaka ibyo nabyo twarifuje ko twobihurira mwo nk'ibikorwa kugira tuze tuributsanya aho tugeze tuce turaba niyo tutera tuja twongera turamushimira cyane ku mwanya yashoboye kuduha kubera tuba tuzi ko baba bafatiriwe na byinshi mugabo kubera yashatse kugenda turamukije twabonye n'ukuri ko ibyo byari imboneka rimwe kuri twebwe tubyakirana umutima ushima cyane tugaca tubona ko koko igihugu uko bagishyize imbere ariko n'ukuri bashaka kukiyobora ari mu byo bavuga ibyo bakora koko ari leta mbyeyi leta nkozi turabashimira tubashimira rwose ko bororanirwa ko tuzokwama turi inyuma yabo igihe cyose bizaba bidushobokeye
mindukire kuri madame Alphonsine nawe nyine nkuko twabivuze asanzwe ayobora imigwi itandukanye y'abakenyezi madame Alphonsine abo mukorana abakenyezi b'abarundi kazi haba ngaho muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi abo mukorana cyane cyane ino muri Amerika boba bipfuza gukorana nawe ni mu bihe bisata muganira nabo bipfuza gukorana nawe bumvise nabo nyene bo mushigikira canke bo kwifatanya nawe mu kugerageza guteza imbere igikorwa arimwo cumugira neza
murakoze cyane madame Oriane ni igikorwa bumvise yaratubwiye imbogamizi bafite z'ukuntu bavura abo bantu barwaye indwara zo mu kigo ukuntu atabaganga bari na nostoye gose bahari aravuga imbogamizi zihari z'ukuntu ariko barifuza kurondera umuntu yoza guca spesiyalite yo kuvura iyo ndwara akaja hanze natoja muri Amerika yongera kuvuga ko atamiti bafise yo guha abo bamama bivanye n'ikibazo gikomeye cyane bafise iyo bafashwe n'iyo ndwara abagabo baca babata acavuga ko ababyeyi bavurwa bateguye ko ababyeyi bavurwa kugira ngo barabe neza ko babavuye nayo imiti atari myinshi kugira ngo barabe neza ko babavuye babanza kubashyira ahantu amezi atandatu kugira ngo barabe ko ubu byoguma imbere y'uko bataha muri busanji rero ikintu abantu bose bariko barahuriza ko ni ikintu yadutumye cyo kuvuga ngo nimudushakire umuti abo babyeyi bubasha kubavura nabo bakamera neza nibamereza ibitibwa kuko ngo barabanena bakabafata nabi ni ukuri icyo kintu abantu bose baragihurumbiye n'iki kintu cyo kurondera ingeneho z'umudokiteri guca spesiyalite numvise abantu bose icyo abamama nicyo bafashe kuko iyo umumama yumvise ko uwundi afite ikibazo bamumena kubera ikibazo yagize kuko benshi bagira ibyo bibazo cyane cyane ariko barabyara rero umubyeyi wese acavuga ati uyu muntu yarahuye n'ingorane reka turabe ingene twomufasha muri rusange turanatumiye abantu bose baje mu bushakashatsi abakora mu bitaro abadokiteri barabe ingene uwo muti woboneka ushobora kutuvurira abo babyeyi bafite ikibazo kuko nawe ntiyabivuganye agahinda avuga ko ari ibintu bitoroshye hamwe boronka umuti imana yobitanye muri rusange ibyo nibyo abantu ariko barasamira mu kirere cyane cyane baba mama
bakoze cyane Dr Zena kumbure twumvise bimwe na bimwe mu byo madame Angeline Ndayishimiye yashikirije ariko muri rusange mwumviriza ijambo ryiwe nyamukuru nawe utubwira kimwe mu byo muba mwibuka namwe canke muba mwarumvise kimuri ku mutima cyane naco nyene yifuza yuko yokorana n'abakenyezi b'abarundi kazi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abo bakenyezi bagwaye indwara zo mu kigo koko baronke agahengwe
ego murakoze nibyo yabivanye agahinda urumva ko hari umukenyezi yitwaye abandi bakenyezi kandi yatubwiye yuko nawe yifuza ko natwe twamushyigikira kuko niwe yagiye imbere atuye Akarorero mugabo tuvuga ko dukorera we dukorera bene wacu twasize mu Burundi yaravuze ukuntu iyo bahejeje kubabaga cyangwa babavuye baba bakeneye ikibanza cyo kuruhukiramo yaravuze ukuntu ubafasha tukabarondera uburyo kugira ngo bakore utugambi duto duto bibwita nka micro project kugira ngo ba muri iyo mezi bakindiye gusubira mu ngo zabo babe barakora utuntu tuzobafasha kuzobafasha gusubira mu buzima bwa misi yose. Yaranavuze nyine yuko icyo kibanza kitaraboneka bariko bakirondera kandi twafashanya tubicishije muri opedade ko iyo izo bimufashamo cyane cyane arangira aravuga ati hariho ibanki y'abakenyezi iherutse kugururwa adusaba yuko natwe abakenyezi tubishoboye aduhamagara ko tuba turashyiramo tukaziganya tukaraba ukuntu inyungu zovamo zoshobora gufasha abakenyezi bantaho nikora haba nk'umu waproje yo gushona canke korora canke imigambi yo kuyunyuganya kugira ngo abakenyezi babe sinzigenavuga mu gifaransa bavuga ngo autosuffisance bashobore kwitaho bo nyene batarinze kuza barasabiriza kuko na kare baba bameze nk'ibicibwa. Muri make rero tunavuga ibintu nyamukuru natwe abakenyezi twamwemereye twamubwiye ko natwe iryo shaka akaburiye ababishaka kuko natwe muri benshi turafise iryo shaka ryo gukorera mu Burundi kugira duteze imbere bene wacu twashizeyo.
Murakoze cyane, murakoze cyane Dr. Vena. Madame Jean Françoise, mwatubwiye kare yuko muri mu gisata cy'amagara y'abantu kandi twa twumvise yuko Madame Angeline Ndayishimiye igisata arimo ni cy'amagara y'abantu yifuza gufasha abakenyezi bagwaye aho muherereye hiyo muri Arizona. Kumbure mwebwe mwenyine ku bwanyu cyangwa n'abo mukorana n'abagenzi b'abarundikazi mubona hari ico mwofasha muri ico gisata cy'amagara y'abantu haba imiti haba ibikoresho mubibona gute nk'abantu basanzwe bari mu gisata cy'amagara y'abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika?
Murakoze kumva ijambo ukaba mpako mu byo nkurikirana misi yose mu bikorwa byanje bya misi yose bijyanye n'amagara y'abakenyezi. Rero icyo novuga ko noterera hamwe n'abandi bakenyezi twoba turi kumwe hano hafi ko bari nk'ukwegera abahinga karuhariwe mu bijyanye n'ubutabara muri izo ndwara yatubwiye bifatira mu bihimba byirondoka mu gitsina bakazita indwara zo mu kigo. Nk'umutegetsi antwara hano mu bitaro bikuru bya Leta bya Arizona asanzwe ari mu baganga karuhariwe bake babaho bazwi ko bafasha gusanasana ibihimba byirondoka ku bagore boba byaragoye ugasanga byarononekaye nya bihimba byirondoka. Hari igihe rero baca babategura neza bagasubira kubasubiza ubuzima bwabo nk'uko byari biri imbere y'uko bahura n'ingorane. Rero nk'abaganga nk'abo tubegereye tukababwira ikiganiro twagiranye n'umupasoni w'umukuru w'igihugu cacu nyenicyubahiro Angeline Ndayishimiye turizeye ko boshobora kutwereka inzira twofata kugira twegere abandi bahinga boshobora kwitanga hamwe bishobotse canke bakemera no kwigisha abandi ingene icyo gikorwa cyo gusanasana abakenyezi coba. Rero dushoboye kuronka abaganga bashobora gushika mu gihugu cacu bakajya kwigisha abandi baganga babigenewe nk'abajinekologi n'abandi bitwa ba obstetricien mu Gifaransa bakamenya gushona mwenda abo bakenyezi bahuye n'ingorane birashobora kugira kamaro canke ugasanga nabo baganga dukoranye na leta y'u Burundi bararonsa ingene bashobora kuza ino bakongura ubwenge bagahura nabo baganga bakabigisha ubwo buhinga ibyo n'ibintu byofasha rero muri bamwe turi kumwe hano hafi eka n'abandi bova mu mihingo itandukanye ya Amerika turashobora kuja hamwe tukiyumvira ingene uwo mugambi twowushikako
birumvikana murakoze cyane rekaje cyane reka mpindukire kuri madame Alphonsine niyo nkuru musanzwe madame muri nkuko mwabivuze mu ntango mwishira hamwe BDUSA rizwi nkishira hamwe rihurikiyemo abarundi benshi cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye mwo musanga ibijanye no kwegeranya uburyo gufasha mu gihugu cy'u Burundi haba muri iki gikorwa kumbure cy'umutambukanyo w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyo bari gikorwa cyoroshe gukora cyangwa mu yandi mashyirahamwe yo mu Burundi murakorana n'abarundi benshi nka muri Amerika iyo mugiye hamwe mukaganira igikorwa cyo gufasha mu gihugu cy'amavukiro baracakira kibari gikorwa cyoroshe kiraba kenshi
murakoze cyane icyo gikorwa cyarabaye kenshi mwarabonye ko twafashije abantu bari batwawe n'umwuzure hariya mu Buterere baragiye mu Gasumba eka n'ubundi baratwaye izindi fashanyo kuri wa mwana yari yazinzinda bagomba kumugirira operasiyo mugabo ntacyo twabashije gukora biboneka ko abo twari twatumye kumbure bashobora kuba batabyitwayemo neza rero igikorwa cyo gufasha nicyo cyatumye abarundi baje hamwe nibuka ko tugitera kambo tubabwira ko tuzokorera hano tukiyungunganya tukongera tukaraba icyo twokorera ku gihugu tugafasha abacu nicyo cyatumye BDUSA imenyekana cyane ijya hejuru bumvise ngo twofashe igihugu abarundi bose bake bahaguruka rero mu kintu cyo gufasha dufasha iryo shyirahamwe cyangwa ayandi mashyirahamwe dufasha igihugu nibaza ko ari byo biri imbere cyane 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 mu barundi bose bari muri BDUSA kandi barabikunda barabyishimiye ntiworaba kumva BDUSA ko bumfasha ibibazo cyane amashyirahamwe n'utundi tuntu twokemura mu gihugu ni ukuri barabyishimiye cyane ni nacyo gituma yaciye rijyamo abantu benshi cyane ni uko abarundi ubu bakunda igihugu rwose kandi bifuza kugikorera
tukiri aho nyine zimwe mu nzitizi cyangwa intambanyi muhora muhura nazo iyo hageze yuko umufasha mu gihugu cy'u Burundi haba kurungika ibintu haba gukorana nabo mu Burundi zimwe mu nzitizi kumbure muhora muhura nazo mwifuza ko zokemugwa zibagora muri icyo gikorwa cyanyu cyo gufasha bene wanyu mu Burundi zo bari nk'izi
nta mbogamizi twigeze turonka kuko nibuka ko igihe dutangura gukora icyo gikorwa bwa mbere twari kumwe na Dr. Nangaha turi kumwe barafashije kandi yahuriyeyo na ambasaderi wacu ngaha icyo gikorwa cyarangutse neza ntituraronga imbogamizi muri ibyo bikorwa kandi muri Domaine de la Diaspora niyo narindi iheruka ni ukuri ukuntu umukuru w'igihugu yabivuze naho bahari imbogamizi nibaza ko ubu bazikuyemo kuko baravuze ko bagiye guha agaciro cyane abadiaspora ku kintu cyose bazoba bifuza gukorera mu gihugu cyangwa bazoba bajyanye gishobora gufasha igihugu na bene Burundi
murakoze cyane hama Dr. Zena mpindukiye kuri mwebwe nk'uko madame Alphonsine abivuze igihugu cy'u Burundi gisa n'ikiriko kiruguruka cyane mu bijyanye no kwitaho no gukorana n'abarundi bari mu mahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ijambo yashikirije abarundi bari bari New York yavuze ati kuri we abarundi bari mu mahanga si abarundi baba mu mahanga ariko abarundi bakorera hanze y'igihugu mu byo mwifuza kuzokorana na nyenicubahiro madame Angeline Ndayishimiye muri kazoza mu misiri imbere nk'abakenyezi bo muri Amerika turazi ko musanzwe muri mu bayoboye conference y'abakenyezi b'abarundi kazi muri Amerika ya yo mu kwezi kwa gatatu nako mu kwezi kwa gatatu ibikorwa by'itariki 8 umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi n'ibiki muri make mwifuza gukorana nawe gukorana n'ishyirahamwe OPEDAD asanzwe ayobora.
Murakoze cyane madame Oriane waragize ibyo bakwe aradukumira atubwira yuko na projet d'office dushobora kuyajyana muri OPEDAD tugakorera hamwe tunavuga ngo collaboration y'ukuri atari mu majambo gusa kandi nkuko wabivuze nyine leta y'u Burundi iriko iha agaciro cyane abantu bari muri diaspora abantu bari hanze kuko nyine Burundi yavuze ati mwebwe muri hano ariko tubasabye muze gusanzira iwanyu aha muri mu mahanga si iwanyu mugende mukore mukarisha ubwo bwenge mugabo muzeze mubateze imbere Burundi bwabibarutse natwe abakenyezi uko mubivuze natwe abakenyezi aho kama twarakumvise nacyo gituma natwe muri kujya kwezi kwa gatatu kugira ngo duhimbaze iryo tariki yaduhariwe twasabye umutamuka w'igihugu ko twamutumira tugatumira mbere urwaruka ruri mu Burundi kugira ngo dukorane ayo maproje kera waba wifuza gukora ikintu mu Burundi ukabura guhera mugabo ubu turafise igisata caduhariwe mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'ibindi bihugu turafisemo direction ya diaspora urumva turafise abadusemikira abo tucako nkuko na madamu Fosine yabivuze jewe igihe ngenda gutanga ifashanyo abarundi bari begeranyije ngaha naciriye muri iyo direction nyine ya diaspora nibo bamfashije kugira ngo dushobore gushikana iyo fashanyo ku barundi bene wacu muri make rero nibyo abantu turi hanze turafite ibintu tukora mu gihugu nkuko Seron yabivuze yavuze ngo mutahe uno munsi mugabye kimwitegure mukarisha ubwo bwenge muze muraza mudufashe natwe rero abakenyezi turahamagara kugira ngo tuje inyuma ya bene wacu twasizeyo tutugume dukora ngaha gusa mugabo twiyumvire yuko mu myaka nka 30 cyangwa 20 cyangwa 25 tuzoba tugenda gufasha bene wacu mu Burundi mugabo nkasura nkavuga nti u Burundi bwaremewe gufashwa ahubwo ni gufashanya nuko abarundi bene bacu bari Burundi bafite icyo baterera natwe bo hanze tuzi icyo duterera tugishyize hamwe rero bituma tubivyaza umusaruro mwinshi uko bavuga ngo ubugirigiri bugira babiri abakenyezi muri diaspora tugiye hamwe n'abakenyezi bo mu Burundi dushobora gukora byinshi noneho duhishije duhiriwe umutambuka y'umukuru w'igihugu aratwemeye yuko nawe atwiteze ko byinshi natwe tukaba twamusabye vije mva twahurije hamwe niho yo bavuga ati nkumiye uwo ntumiye dushize hamwe bizokunda kandi bizoshoboka.
Umutambukanyo mukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi mu byo yarashikirije ibijyanye n'indero y'abana bavukira hanze mu mahanga avuga ati byiza nuko bofashwa kugira ngo bamenye imico kama y'igihugu cy'u Burundi bamenye ururimi rw'ikirundi. Reka twumve amajwi ya première dame madame Angeline Ndayishimi.
Nuko mutambukanye wo mukuru w'igihugu cyacu yabidusabye birakenewe cyane ko koko ururimi n'imico kama y'abarundi tubyigisha ibibondo byacu nk'abakenyezi barerera abana ngaha icyo ciyumviro twaracakiranye kubwira twaracemeye ariko turazi ingene rimwe rimwe ubuzima bwino ku bavyeyi bamwe bamwe usanga bazinduka biruka kwisumamwo hari igihe umwanya usanga kubabereye intambamyi ukwicara hamwe n'abana ngo bige ibintu by'ururimi bagume baruvuga n'ibyo sikindi twabonye nuko na nyabana nyene mu gihe tubazanye ari bato hano cyangwa bamwe bakavukira hano hari igihe bumva yuko badakeneye gusigara inyuma kuko kumenya ururimi bica biba nkenerwa kugira ngo no mu mashuri bashobore gukurikira bashobore kwiga bitabagoye kandi no mu rundi runganwe ntibasigara inyuma ntibafatwe nk'uko bitwa ko ari bato ku bandi kubera ururimi mu cyongereza bivugika ngo less than iyo wumva kuri less than muri development ya karakteri y'umwana hari igihe usanga bigize icyo bikora mu kungene babaho n'ingene babwirizwa kubana n'abandi ibyo rero ni ingorane ihura n'ababyeyi benshi igahura n'abana nyine kuko babona bati kwiga ururimi ngaha nabyo bibashyira ku rugero rw'abandi baba nk'abandi ntibitwe ko ari abana atacyo bazi ibyo rero ugaca usanga binahuye n'uko ababyeyi umwanya ubagora ugasanga ntibaronse ingene baguma bafise umwanya ukwiye bakurikirana abana babo minsi yose noneho bigaca byunyuka mu kirundi buriya bavuga ngo nta kaburimbo twese nk'ababyeyi nta n'umwe atokwifuza ko umwana wiwe amenya ururimi rw'amavukiro icyo ndakizi n'icyifuzo cy'ababyeyi bose ariko icyo nabonye benshi bijukira na jyewe ndimo ni ugutwara abana tukaza turabereka iyo bapfuye iyo ababyeyi babo bataye urutoki n'abo bana bitwa ko ari abanyamerika baba bavukiye ngaha jyewe narabibonye yuko iyo bashyitse mu Burundi barakunda cyane igihugu cyacu barakunda imico yacu barakunda kubona inshuti zabo banarume ba se wabo ba nyina abo banakuru ba sekuru barakunda rujya rukundo rw'umuvukano usanga abarundi bafise ukabona babyikugura turashobora gutangura kuza turashyiraho ibiganiro bijyanye no kwigisha abana bacu ikirundi
madame Angeline ndayishimiye yashikirije byinshi nk'uko mwabivuze mu ijambo yabashikirije i New York reka twumve bimwe mu byo yashikirije mu majwi yiwe
ku izina rya Fedase Burundi no ku izina rya Angeline ndanejejwe rwose kubabona abarundikazi b'umutima abarundikazi b'urukundo na kanyamuneza mwange kera ibi twebwe ko twaje kwisanga twagiye mu gahinga kanyaga nanjye uno munsi rero yumva nanjye nenda unyote rero imana icisha mu nzira nyinshi kugira ngo ibintu bifunge mbona kwitaaundikazi bimpunguza abandi bene wacu twasize hari ariko naho nyegaca binyereka yuko aho umuntu agiye hose arisanga ntafatiro niwe akunda kuvuga ngo abarishwi ndabona ko abarishwi mudaca bibagira urukundo wa mutima wamye uranga abarundi rero turabihimbariwe cyane turanezerewe kubona mushobora gukurikirana ibikorwa dukora kanatsinda ntidukora tubyikorera gusa dukora dukorera Uburundi kandi dukorera n'Imana Imana nayo murazi ko ni dawe wa twese uri mu ijuru twese turayisangiye ibyo dukorera abanikora abamerewe nabi tuba tuko turabyikorera twese dukorera abari mu Burundi dukora n'abarishwa kubera bajya dukorera bene wanyu ni banyu kandi ni basaza banyu niba turi bana kera yatumbaye cyane master jinko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ko tumaze gutumira murakoze cyane natwe turabatumira
Ego murabyumvise byinshi abatashoboye kumva iryo jambo murabyumvise byinshi mu byo Première Dame Madame Angeline Ndayishimiye yashikirije abakenyezi bari bamwakiriye mu rubanza rwabereye mu gisagara cha New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nsubiriye ku batumire bacu ngaruke kuri mwebwe Dr Zena mwari mujejwe bijanye no gutunganya uru rubanza Madame Angeline Ndayishimiye yashikirije ijambo yaravuzemo ibijanye no gutahuka mu gihugu cy'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine arabigaruka ko mu rubanza rwabaye uwo munsi nyene ibijanye no gutahuka mu gihugu cy'u Burundi abarundi bari mu mahanga cyane cyane bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamo bategwa ko gutaha bagasazira mu gihugu cy'u Burundi bakakira gute muri make
murakoze cyane madame Oriane kwishe kibazo cyiza mwaki toroshe kwishura ego nkuko mubivuze baraduhimirije gutaha kandi ndetse n'ubwo mu Burundi ukubwanze je nawe ndumva mvuga ngo nashaka gutaha ndabaye nk'akaruro kwiki wanze njyewe navuye mu Burundi ndi muri seconde ntaraja ku university hanyuma nca njya muri Europe mbwa ire kitwa Malta nakubesha haheze amezi atatu canke amezi atandatu n'ubwo nkenga ariko ngo hinzotaha nshaka gutaha nshaka gusubira i Burundi mugabo nkaca nibaza none notaha niki rero nibaza ko kenshi abarundi turi hanze na cyane cyane bari muri Amerika benshi turifuza gutaha umugabo gutaha atashu tahanye nzo usanga bitugora ndiko ndavuga gutahana ibintu ibintu materiel cyangwa kuvuga ikintu twoza guterera mu iterambere ry'igihugu cyacu nk'akaro rero nyakubahwa perezida yavuze ati muri shuwa perezida yavuze ati none ni gute nk'umuntu nk'umudogiteri mu bintu bijyanye n'amagara y'abantu yidoga ngo ari hanze akidoga ngo ngo bitari bube ngo niteye imbere kandi nawe nyine aho ari ngaha muri Amerika atarinze gutaha arashobora gufasha kugira ngo ibyo bitaro bitere imbere na jewe ndi mu by'indero ndashobora kwidoga ngo amashuri mu Burundi ntateye imbere kandi nanjye hano ushobora gufasha muguteza imbere ubwo bumenyi iyo ndero rero nibaza ko icyo kibazo zima ari ikibazo kitoroshye mugabo ni ukubwira yuko abarundi benshi na Denise zemo turifuza gutaha kandi na leta urumva ko iduhamagarira gutaha ikavuga ati tuzoborohereza muzane ubwo bumenyi mwagiye kurahura hanze muzane mu bufase ubafashishe igihugu cyanyu cyabibarutse kandi na kare icyo gihugu turi benshi twebwe icyo cyatureze icyo twatwigishije mu mashuri ya mbere y'intango gushyika tuje hanze gushyika duhunge urumva rero ko bakarira busema mugabo nk'uko nabivuze gutahuka ni rimwe hama gutahukana icyo ugiye gufasha nk'abagenda gupasurirayo ndibaza ko umuntu aba agiye gupagasa mu mahanga hanyuma akavuga ateka ntahe nze ku gupashura bamutabona gukukuruka ndibaza nze gukukurukira i Burundi ni ikintu benshi bipfuza kuko nk'uko ubizi nko muri Amerika iyo ugiye gukukuruka bakujyana n'izanzu z'abasaza hanyuma abantu bakora bakaza kukwitaho niba ari umuryango wawe mugaze upasuriye i Burundi urashobora kujya muri wawe ukagenda ukaraba aho wataye inzogi mbere bisinashobotse ugafasha kugukeya utuzi kugira ngo nk'ubu wubatse nk'i Burundi uhakaze abantu cyane wuguye bizinesi ugatanga akazi muri make icyo navuga icyo kibazo cyo gutaha n'ikibazo nibaza ko abarundi benshi bari ku mutima hariho n'aba bafite agahinda ko gutaha n'ukuri nk'aba benshi n'abahanga akabero nk'abantu ngiye tuvugana benshi nk'abataraja mu Burundi abahunze kera bavuga ati ndifuza kujya mu Burundi mugabo gutaha ntibyoroshe reka mvuge ngenda kuramukanya ndabe ingene Uburundi bwifashe kandi nk'uko perezida yabivuze Uburundi bwifashe neza bariko bateye imbere ku muvuduko udasanzwe rero ngombwa yuko abantu turi hanze tuba turagenda kuraba kugira ngo n'ejo nejo dutashe tuzomenye aho tugenda dukorera tuzomenye abo dukorana n'ibyo bikorwa by'iterambere mugabo kandi sinabwira umuntu wese ngo utahe ejo umuntu uri kubyitegurira agataha azi ikigo ngiye gukora ikintu n'iki ngiye gufasha muri uyu muganga ntishoroshe kwishyura icyo kibazo mugabo nibaza ko bagenda nibaza kunyunganira murakoze cyane
murakoze Dr. Zena mpindukire n'ijambo Madame Alphonsine niyo nkuru dusa n'abasozera kuri cyo nyine Dr. Zena yarabuze yari yishuye cyerekeye gutahuka mu gihugu cy'u Burundi Madame Alphonsine dusozera unashikiriza n'akajambo kanyuma ubona nk'umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umurundi kazi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mucakira gute icyo kibazo
murakoze cyane Madame Oriane reka nihere ko jewe ndashaka gutaha umushinga ntayo wanjye arashaka gutaha kandi twebwe twaratangiye kwitegura kugira ngo aho tuzotahira kugira ngo ntiyaze yagire ibintu birebire bishobora kutugora tubigejeje kure ibyo kwitegura kandi abo tuvugana bose bambwira ko bashaka gutaha kandi bambwira ko batazosazira nga muri rusange rero ni ijambo riri mu mitwe y'abarundi benshi cyane cyane rwose barabona ko bazosazira mu rugo rero ijambo rya nyuma naryo nagomba gutera akamo abarundi bose n'abarundi kazi ku gukunda igihugu cyacu kuko turabye ukuntu umubyeyi wacu mukuru w'igihugu yabashije kutwigisha no kutwereka ingene dukwiriye kubana n'ingene twaheza ubwo mu mutwe twashize ibitariyo ni ukuri yatwigishije gusubiramo gukunda igihugu cy'u Burundi cyane rwose yarabitwigishije kandi abari bahari ni ukuri abo twari kumwe bose baranezerewe barahatse kumuterura ni uko bitashobotse baratubujije ubundi umugambi wari uwo kumuterura ngo tumushyire hejuru mugabo ntibyashobotse mugabo nabone barabibonye ko twahimbawe cyane kubabona rero dutera akamo kugatahageze ngo bumve ijambo ryiwe bazoza bararyumva ku buhingangurukana bumenyi reka bose tubatera akamo ko kuza tukajya hamwe tugakorera hamwe nk'abari muri Amerika baze bitabire diaspora yacu ya USA dukorere hamwe kugira ngo inkomezi zose tuzishyire hamwe dukore ikintu gikomeye mu gihugu cyacu cy'i Burundi ku buryo n'uzosamara niyitegure ku buryo ashaje ntaronke ingene tukugendekera neza azasanga yarashize inkomezi ahandi hantu mu kindi kintu gishobora kuzomutunga twoba twakoreye hamwe i Burundi kuko ni wo
bakunde igihugu cyacu cy'amavuko kuko njewe nagenda genzi ibihugu byinshi nasanze nta gihugu nogereranya n'u Burundi icyo gituma nkunda u Burundi cyane kintu cyose numva nogikorera mu Burundi akabaye numva nogakorera ku Burundi kuri rusange na ba bandi bose babeshwe nibaze bakorere mu gihugu araryoshye ameze neza kandi njye ndabona kuzoja gusatirayo atacyo bizodutwara ari heza.
Urakoze cyane, reka mpindukire nubwo akanya kabaye gakereko na Madame Jeanne Françoise Nizigiyimana nawe nyine adushyize akajambo ka nyuma nawe nyine akora kuri icyo kibazo cyo gutahuka mu gihugu cy'u Burundi. Twumvise bamwe bifuza cyane.
Murakoze cyane Madame Oriane. Icyo kibazo cyo gutahuka ni kibazo gihambaye cyane. Ikibazo kandi benshi bitwararitse mu butuzi bari hano mu mahanga cyane cyane abo tubana hano muri Amerika. Gutahuka umukuru w'igihugu cyacu igihashikirije ijambo yaratwijeje yabarundi bose ati ikibazo cyanyu naragishize mu minwe y'umugore w'abacamanza kugira ngo bazotunganye ingene ibyanyu ibyanyu mu gihe mwobizana mukabishira mu Burundi mugakorera mu Burundi bitokononekara.
Yego,
icyo kintu yaracijeje abarundi arababwira ati rero mushatse guteza imbere igihugu cyanyu na bene gihugu n'ukuri ntimwitinye kuzana imitahe n'amaproje yanyu. Hanyuma nka twebwe abakenyezi bobo umutambukanyi wiwe yaratwemereye ati ibanki y'abakenyezi irahari, anavuga ati amaproje yanyu nimuyazane dushobora no guca tuyashyira muri iyo pedade. Ibyo byose ni ibintu byiza byerekana yuko batwiteganya igishika kandi bashaka yuko dukorana n'ukuri amahoro atsimbataye kuko niyo twifuriza igihugu cyacu. Tukifuza ko Imana iguma ikiragiye ikaturagirira n'indongozi zacu nziza. Ibyo obihari n'ukuri nta murundi atokwifuza gutaha kandi twese turazi yuko burya nta kintu kiruta kugira iwanyu.
Reka kumbure Dr. Zena, we sinamuhaye akaryo ko gushikiriza akajambo ka nyuma nubwo yishyuye ikibazo cyerekeye gutahuka. Dr. Zena, amasegonda make akajambo ka nyuma dusozera. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Madame Hoyani kuri kano kajyo waduhaye. Sinorangiza ntashimiye ku mutima umutambukanyi mukuru w'igihugu cyacu Angeline Ndayishimiye. Kacanongera nkashimira ubuserukizi bw'u Burundi bwo bwaduteje teka kuko murabizi hari abahora bazanye tumenye yuko baje umugabo bayitaye ku rutare baragerageza baratubwira ati mutegure ibyo bintu. Hanyuma rero nkashimishimira n'abakenyezi bitaze ubwo butumire kuko barigoye cyane iyo batababo turi kumwe ntizari gushoboka. Murakoze.
Murakoze cyane namwe mwese mwaduteze amatwi muri iki kiganiro muri sangacu uyu munsi aho mwumvise bimwe mu byaranguwe n'abakenyezi b'abarundikazi baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe Madame Angeline Ndayishimiye bari mu rugendo i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nama igira 76 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bakaba barakiriwe n'abarundi baba muri Amerika. Murakoze cyane rero bwiganiro cy'uyu munsi muri Isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye, ndabifuriza umunsi mwiza mwese. Murakoze.